série Mes Ouïes d'Amérique. Ijwi d'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora, nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo cyose cyane ngo hagire imigwi yitwaje ibirwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi.
Uyu ni ambasaderi w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Perezidansi y'u Burundi, abeshuza raporo y'igice cya mbere yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ku migwi n'ibihugu biteye umutekano muke muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amakuru yerekeye iyo raporo niyo dushimikira ko muri iki gitondo. Mari imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye. Aloyce,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Inama nshinga amateka nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiganjemo abademokrati yegeje kwemeza amategeko abiri, rimwe ryugurura imirimo ya leta, irindi riha amafaranga ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati azobushikana mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Ariko muri ayo mategeko yose uko ari abiri nta nari muri rimwe imiliyaridi zitanu z'amadolari Perezida Trump asaba yo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu bumanuko rw'igihugu Amerika ihana na Mexique. Ariko naho abo bademokrati babyemeje bisa n'uko abarepublikani nabo ku rundi ruhande biganje muri sena ya Amerika bataryemeza. Reka na Trump nta cyizere ko arishira ko umukono. Imvo y'aya mategeko ni ukugurura ibikorwa bya leta mu gihe bazobandanye baganira ikibazo cy'uruzitiro mu nyuma nk'uko abademokrate babishikiriza. Perezida Donald Trump yatumye ko indongozi z'abashinga amateka mu migambwe yose uko ari ibiri mu mubonano wo kuri uyu munsi wa gatanu ugamije kuraba ingene ibikorwa bya leta bigira bimare indwi zitatu byarahagatse byosubira gutangura. Leta z'Ubumwe za Amerika zisaba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gusohora ibiharuro nyakuri byavuye mu matora kandi ikagabisha gufatira ibihano wese ariko aragerageza kubangamira demokarasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika Robert Paladino yashikirije cyo kuwa kane ko ababangamira amahoro n'umutekano muri Congo canke abakira ibiturire bazobuzwa kwinjira ku butaka bwa Amerika kandi bahagarikirwe n'ubutunzi bwabo buri mu mabanki mpuzamakungu. Umukuru wa komisiyo y'amatora muri Congo Corneille Nanga yabwiye abamenyeshamakuru Kinshasa ko gutangaza ibyavuye mu matora bishobora kuzokwigizwayo bivanye n'uko guharura amajwi bitihuta. Bitekanijwe ko ku munsi w'Imana ariho ibyayavuyemo byari kuzotangazwa, umukuru w'igihugu nawe akazorahira ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere. Ambasaderi wa Somalia muri ONU ejo ku munsi wa kane yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kutivanga mu by'igihugu ciwe. Ni nyuma y'iminsi ibiri leta ya Somalia yirukanye intumwa ya ONU muri ico gihugu. Leta ya Somalia yabwiye iyo ntumwa ya ONU mu gihugu cayo ariwe Nicolas Haysom ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere iramusaba yuko ava mu gihugu. Ni nyuma y'amezi ane gusa arungitsweyo nk'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Leta yashavujwe n'uko Haysom yivanze mu kibazo cya Muqtar Robowe yahoze ari indongozi y'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab yagomba kwitoza gutwara leta yo mu bumanuko bushyira uburengero. Komisiyo y'amatora yankiye Robowe kwitoza muri aya matora, mu nyuma arafatwa arafungwa bituma haba imyiyerekano iyamiriza iyo ngingo yafashwe na leta. Numwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasavye abepiskopi bo muri Leta Zunze za Amerika kugira urunani nimba bagomba ko Ekleziya igarukana ubwizigirwa ni nyuma y'igihuhusi c'ivyaha bifatiye ku gitsina cahungabanije Amerika. Yabishikirije mu rwandiko yasohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rwashizwe ahabonye ico ku munsi wa kane. Ibi abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeya ngo habe inama ihuza abepiskopi katolika bo ku isi yose ikazobira i Vatican. Abahohotewe n'ibyo byaha barashimiye iyo nama yatumwe ko na papa, bakabize ko izova mu ngingo zizotuma abarongozi ba Ekleziya Katolika badasubira kwitwara nabi igihe ivyaha nk'ivyo byongeye kugaragara. Ivyaha bifatiye ku gitsina byaravuzwe cyane muri Ekleziya Katolika muri Amerika muri uyu mwaka turangije. Igihugu cha Mexique nacho casabye Leta Zunze za Amerika gutanguza amatohoza ku vyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, habejejwe umutekano ba Amerika barashe ivyotsi muri Mexique bahagarika abimukira bashaka kuja bukuru bibe. Mu rwandiko yasohoye jo kuwa kane, ubushikiranganji bwa Mexique bujejwe imigenderanire bwasabye kandi amatohoza kuyindi nyifato nkiyo yaba yarakozwe na Amerika ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 11 kumwaka uheze. Mu ntango z'uyu mwaka abacungeri bibe ku ruhande rwa Amerika niho barasa ivyuka bikoroza amosozi kubimukira bashika ku 150 bariko baragerageza kurira urukuta hafi y'igisagara cha San Diego ni muri Leta ya California. Icyo gihe abo bacungeri urubibe bavuze ko abo bimukira bariko bagerageza kuri rukuta, ariko bavuga ko ibyo byuka byakoreshejwe kubimukira bariko batera amabuye. Naye igisirikare cya Amerika cyagize ku munsi wa gatatu igitero cy'indege z'ingwano mu manuka ubushyira uburengero bwa Somalia gihitana abarwanyi b'umugwi wa Al-Shabaab bashika kuri 10.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini nk'uko twabivuze ashimikiye kuri Congo. Ubuyobozi bwa Komisiyo ijejwe amatora muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo CENI ku rwego rw'intara ya Kivu yo mu Bumanuko burabeshuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuko dutatu twarimwo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi twatoraguwe ku mugezi hanze y'igisagara cya Bukavu. Ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Amakuru y'itoraguro ry'iyo mifuka bivugwa ko yarimo amamvirope arenga 30 y'impapuro z'abatoye umukandida w'ishyaka UDPS igihuje na UNC muri aya matora ariwe Felix Tshisekedi yatangiye gucicikana kuwa kabiri w'iki cyumweru aribwo kubunani. Bikavugwa ko iyo mifuka yatoraguwe hafi y'umuhanda ugana muri teritwari ya Warungu ku nkengero z'umugezi wa Kidodobo uherereye mu birometero birenga 10 usohotse mu mujyi wa Bukavu. Izo mpapuro zose zikaba zari zo kuri site imwe y'itora ariyo Koleji Alfajiri isanzwe iri rwagati mu mujyi wa Bukavu. Kuri uyu wa kane rero ubuyobozi bwa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwerekeza abanyamakuru umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye kugira ngo abisobanure kuko bwemeza ko ibyavuzwe mbere ari ibihuha. Bwana Deo Kurasa usanzwe ari umukuru wa karitsiye ya Nyarukemba CENI yemeza ko ibyo byabereyemo imbere y'abanyamakuru ati byarahagana saa moya n'igice z'umugoroba ikamyo yavuga kuri Koleji Alfajiri ijya kuri Institut Mushere igeze ahateganye n'ibitaro bya Medicure umufuka umurago. Ubwo twahise twihuta na moto kugira ngo tugarure abapolisi bari baherekeje iyo kamyo ngo bagaruke batware uwo mufuka. Tugarutse turi kumwe nabo, abo twasanze batubwiye ko hari imodoka yo mu bwoko bwa minibisi vanette yatwaye uwo mufuka. Twagerageje gukurikirana iyo minibisi kugera kuri ESP ariko tuyiburira irengero. Aho hantu hose uyu mutangabuhamya wa Sena arondora ni mu mujyi wa Bukavu mu bice bya Nyawera hafi n'aho bivugwa ko iyo modoka yari ivuye. Icyakora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwo ruheruka kubwira itangazamakuru ko ayo majwi yavanywe mu yandi akajyanwa kujugunywa hanze y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso hagamijwe kwiba amajwi ya Bwana Felix Tshisekedi. Bwana Muheshi Godin umunyamabanga nshingwabikorwa wa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo yabwiye itangazamakuru ko ibyo byose ari ibinyoma byacuzwe n'abadashakira igihugu ineza.
Les uns ont parlé de 6 sacs, les autres de 3 sacs, les autres de 4 sacs.
Bamwe bavuze imifuka itandatu, abandi bavuga ine, hari n'abavuze itatu. Hari abavuze ko yatowe Nyamugo, abandi Kimbunda, abandi Kidodobo, Kidaho, Amusari, kuchilao cha chiseke na handi mwerekizo mkuzi dashinga kukucho zigamije nungu chumurunga wa mahuru sarumumbi ya mga wagabona wagore wa chivye
entre les filles et les fils du Sud Kivu.
Icyakora bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha Ibukavu batubwiye ko nabo bumvise bivugwa ko hari imifuka irimo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi yatoraguye ijyanwa mu bubiko bw'ibiro bya UNC hano mu mujyi wa Bukavu, ariko nta watwemereye ko yayibonye n'amaso ye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa UNC ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ntibyadukundira. Abo twasanze ku cyicaro cy'iryo shyaka batubwiye ko umukuru waryo yagiye kuganira n'abayobozi ba Seni, bityo ko abonetse ariwe wadusobanurira neza ibijyanye n'iyo mifuka yatoraguwe, bo batashimye no kutugaragariza umubare wayo. Iyi nkuru y'itoragurwa ry'impapuro z'amajwi y'abatoye Tshisekedi yari yatangiye gukurura umwuka mubi mu batuye mu mujyi wa Bukavu na Kivu y'Amajyepfo muri rusange, ahasanzwe hagwiriye abayoboke ba UNC yashimye kwifatanya n'uyu mukandida wa UDPS. Gusa n'ubundi harakibazwa niba aba bari buha agaciro ibyatangajwe na Seni, urwego batahwemye gutunga gatoki ko rubogamiye ku butegetsi buriho. Ubuyobozi bwa Seni ku rwego rw'intara bwo bugasaba abanyabukavu kuguma batekanye bagategereza itangazwa ry'amajwi, kuko ubu burimo guhuza ibyavuye hirya no hino mu materitwari yose agize iyo ntara. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi w'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Congo gutohoza ibibazo biteza umutekano muke muri ico gihugu ziherutse gushira habona raporo y'igice. Uburundi buradomwa ko urutoki muri iyo raporo mu bihugu ibigwanisho n'abagwanyi bacamwo bagiye mu karere ka Kivu yo mu bumanuko. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri presidence y'u Burundi. Yavuze ko ari raporo y'ibinyoma ifise umugambi wo guteza umutekano muke muri ako karere hamwe no guteranya ibihugu bibanye. Tumutega amatwi.
Iyo raporo narayisomye nkuko nabandi bose bayibonye n'amafoto n'umugara yabonye, kuko ibintu bitangaje umva ngo byakozwe n'abahinga ariko bakisunga amabwire y'abantu. Murazi yuko muri kano karere hariho abantu benshi bashobora guhabwa amafaranga cyangwa utundi tuntu ku buryo bashobora kubesha. Hariho inyungu rero za politiki zijyanye n'ubwo bubeshi butagira izina, kuko igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora. Nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo aricyo cyose, cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi. Ibyo rero ni ibinyoma, kandi nibaza yuko nabo nyene usomye iyo raporo nta cyemeza na kimwe batanga atari uko bishimikiza ku mabwire bagiye bati twabwiwe. Ibyo rero nta muntu yovuga ngo ni muhinga ari mu bushakashatsi ashobora kuzana amajambo nk'ayo adashoboye kuyatohoza ngo arabe yuko ibyo reka arabwirwa ari iby'ukuri, cyangwa ko atari inyungu za politiki zituma abantu bashobora kuja mu kubesha, cyangwa abahinga ubwabo nyine bakaba ariko barabesha kuko hariho inyungu za politiki bariko barakurikirana.
Ayo makuru muri ko mvuga ko atari yo ariko yatanzwe n'abahoze ari abagwanyi nka bose, nuvuga ko bose ari ababesha.
Niko ugira yuko ari ababeshe, kuko murumva yuko nabo nyine bagira bati twishimikije ku mabwire y'abantu. Ibyo rero ni ibintu udashobora gukorera kuri umuntu w'umuhinga uzana ibyemezo.
Umugabo yitwa Rashid yoba afite inzu mu Burundi yoba ariwe ajejwe kwinjiza mu gisirikare no kurungika ibikoresho ibigwanisho abo birungikira uyo murwi muba mumuzi cyangwa ntimumuzi?
Icya mbere mu nzego za leta n'iza gisirikare polisi n'izindi, jewe sindigera mbona umuntu yuvuga ngo hari umuntu witwa Rashidi mbega umuntu witwa Rashidi amazina ya Rashidi abantu witwa Rashidi bangana gute ku isi umuntu ashobora kuzana ati hari umuntu witwa Rashidi agira ibi jewe simbona yuko icyo cyo bari ikintu gifite ifatiro nta murundi ari mu nzego za leta canke z'igipolisi cyangwa z'igisirikare yitwa Rashidi ibiciye inyuma y'amategeko ya leta y'u Burundi ibyo rero ni ibinyoma byo kubeshuza ngira ngo uyu muntu rero bavuga ngo yitwa Rashidi barakwiye kuzana amazina yiwe bakagira bati avaha ababyeyi biwe naba mutumba bako n'uyu aho niho abantu batahura bakagira ati uyu muntu koko ni murundi murumva neza yuko ari bihimbano atari ibintu umuntu yofatira ko ngo agira ati namakuru atomoye yaronse aronkejwe n'abantu bitanga abahinga nabo ari abantu bironderera amarongo yabo bakagenda babesha bateranya ibihugu bateranya amareta bateranya akarere kugira ngo barabe uko muri kano karere huguma ari umutekano muke abibutare babandanye bibutare ababandanya biba ibinabiriya babandanye basahura kano karere
ibintu mwibaza inyungu abo bahinga bawone bo bafite kugira ngo batangiye amakuru ibinyoma n'ibi
ivo ni nyinshi murazi neza yuko hariho abifuje gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu muri kino gihugu cy'u Burundi turabatesha murazi yuko hariho ibihugu rutura bimwe bimwe byafashe mu mugongo abo bashatse gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu kukaba nkako n'abadatsinzwe bahungiye muri ibyo bihugu bibaha indaro rero iyo bagerageje kuzana n'amaraporo y'ibinyoma ngo ye mama mu Burundi hariko harabaho nyabwoko bagasanga sibyo ngo ye mama mu Burundi ngo hariko habibi byose abarundi bakerekana yuko ari ibinyoma ku buryo hagira n'abantu bagira bati igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa abantu bariko baricwa ku munsi baza mu gihugu cy'u Burundi bagasanga ni igihugu citekaniye ivyo rero ni ibintu bibabaza abantu baba bifondera ikintu na kimwe cyoshobora kwerekana ko mu gihugu cy'u Burundi atakigenda muravye rero ino minsi yose tugiye muri ibi ivya Noe n'ubunani abarundi bashe kubihimbaza bibereye umutekano ntangere nihari kubura kandi bagerageza kuzana bati rega twe turazanye basaka raporo kerekana ko mu Burundi bicika cyane hariho ingorane
ambassador Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidence y'u Burundi murakoze cyane gose kukanyamwa duhanye
murakoze cyane nawe
inyuma yuko iyo raporo y'ishyirahamwe ONU ivuze ko hari abagwanyi bo mugwi RNC bakayumba nyamwasa bakorera muri Kongo mu ntara yakivuye mu manuko hari n'iyindi migwi y'abagwanyi b'abanyamahanga mbere n'abakongomani bari muri territoire ya Uvira na Fizi batari muri yo rapo bateye abanyagihugu b'abakongomani ubwoba ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
Imwe muri imitwe nyeshamba zikorera muri teritwari ya Uvira ihanura ubi n'igihugu cy'u Burundi hari umutwe nyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri muri grupu ma Kigoma umutwe nyeshamba za FNL ya Aloyce Nzabampema iri Muhungu ndetse n'umutwe nyeshamba za Forebu uri Mangwa usibye imitwe nyeshamba z'abarundi ziri muri iyi teritwari hari indi mitwe nyeshamba z'abakongomani nazo zikorera mu majyaruguru y'iyi teritwari ya Uvira nk'umutwe wa Maimai Kihebe Maimai Kijangara Maimai Kashumba Maimai Rwisura Maimai Nyerere Maimai Makanika Maimai Mushombe ndetse na Maimai Isel nawo mu majyepfo y'iyi teritwari hari umutwe nyeshamba za Maimai Rene Maimai Mpekenya Maimai Byamungu ndetse n'inyeshamba za Gumino nawo muri teritwari ya Fizi iri mu majyepfo ya teritwari ya Uvira nawo mu ntara kivuye amajyepfo nawo hari inyeshamba za Maimai ya Kutumba Maimai Ngarukiye ndetse na Gumino iyi mitwe yose ikabikorera muri sekiteri ya Tanganyika naho Maimai Murumba igakorera muri sekiteri ya Rulenge muri raporo za societe civile yagitanga kuri MONUSCO ndetse no kwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo zerekanaga impamvu y'imitwe yitwaje intwaro igenda yiyongera muri aka karere Ruhanga Alexi n'umwe mu bagize societe civile y'Ubuvira
impamvu nyamukuru aka karere kagunze rangwamo izi groupe arme za banyagihugu abakongomani cyangwa se zivuye mu mahanga kuko bikunze kugaragara bo twibaza ko cyane bikunze kuba biterwa n'imiterere by'aka karere nk'uko mubizi Uvira ihanamiwe n'imisozi miremire ya za Bijombo Rurambo ni imisozi irimo n'amashamba urumva iyo hagiyemo amagrupa arume biragoye muje kuri kugira ngo inzego z'umutekano zibe zashobora kubakurayo ikindi kigira kabiri urumva na karere kadakunze kurangwamo inzego za leta ubutegetsi se presse capsa bwa ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se bwa gisirikare urumba rero ntacho binona ibyo bakora barabikora badafite inkurikizi kuko ntanzego za leta ziriyo bityo rero bigatuma usanga bakunze kwakorera ibikorwa byabo ukunze gusanga ayo magrupe arme yidentifye mu makominote yabo urumva n'abana baho bari iwabo quelque part naho bitemegwa na population na ayo makominote ariko bakunze kuvuga ko ari abantu bari aho kubwa impamvu zo kugwanira inyungu za makominote naho komunote zitabyemera urumva rero niyo mpamvu kuze gusanga kenshi bahari biyabinategwa no dukonflit umwe na tumwe tugenda tuvuka hagati yayo makominote bigatuma none ha magrupe arimo akunze kwiyongera
muri uturere tugenzurwa n'iyi mitwe y'inyeshamba hari amakosa menshi agenda kugwa n'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho ko gushyiriraho amategeko gusoresha abagenzi n'abacuruzi banyura mu turere y'imitwe igenzu nyagamatungo gushimuta abantu ndetse no kwica abaturage bedatse ngabwo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kibwa majepfo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ilhan Omar umunya Amerika kazi akomoka muri Somalia yarahiye ejo ku munsi wa kane kuba umushingamateka ku rwego rw'igihugu muri Amerika ariko haranira gutuma itegeko riziririza abakenyezi kwifuka ibitambara mu mutwe rivanwaho Ilhan Omar mu Islam kazi ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Ngundikije
Ilhan Omar agiye guhindura ukuntu inamashingamateka ya leta z'umuzi Amerika imeze umwe mu bashinga mateka babiri bagiye kuba abayisilamu bambere babakenyezi bagiye mu nama nshinga mateka kuva Kongere ya Amerika itangwe kubaho bazoba bambaye ibitambara abafasoni babayisilamu bambara ku mutwe yamara ingingo imufasoni yafashe yo kwambara ico gitambara kijanye n'idiregiwe mu bisanzwe nti yemewe imbere y'amategeko agenga inama nshinga mateka uyo murwi w'abashinga mateka ubaye ugira 116 uzoba ari wo murwi wa mbere ugurimo ibitsina byose n'amadini atandukanye abademokrati bafise umurwi munini mu n'amashinga mateka muri iki gihe batanguye icese ibikorwa byabo bazohindura amategeko kugira ngo ivyo bintu bishasha byose bitorerwe umuti itegeko ryari kuza Omar kwambara igitambara ku mutwe bita hijab yashizwe mu ngiro mu myaka 181 iheze igihe Kongere ya Amerika yari giteye ukundi abafasoni hamwe na bari mu bwoko buri kurushi ntibari bafise uburenganzira bwo kuba abashinga amateka igihe abashinga amateka bafata ingingo ivuga ko ata mu shinga amateka n'umwe ari kuriwe kwambara ikintu ku mutwe igihe cy'ibikorwa by'abashinga amateka bari ko bavuga ahanini ibintu abagabo bakunda mu kinjana cha 19 byo kwambara inkofero ku mutwe iryo tegeko mu bisanzwe ntiryari yatorewe kugira ngo rivangure abantu bari kurushi hisunzwe idini yamara no muri ico gihe iryo tegeko ryarateye amadirane bamwe mu bashinga amateka bavuga ko kwambara inkofero byibutsa umugenzo wa kera mu nama shinga amateka y'Abongereza wibutsa ingingo yo kwitandukanya n'intwaro ya cami mu gihe abandi bashikirije ikibazo cy'ukuronka aho bamanika inkofero zabo mu gihe cy'ibikorwa by'inama nshinga amateka iryo tegeko rero ryarabandanije gushirwa mu ngiro kuva icyo gihe inkofero ntizemewe mu mateko agenga inama nshinga amateka abashinga amateka barafite ikindi kintu barushije abakinguza amateka bamye kuva kera na rindi bari kuriwe kuzana abana babo mu nyubakwa y'inama nshinga amateka si ubwa mbere umushinga amateka agerageza guhagarika ingingo ibuza abashinga amateka kwinjira mu nama nshinga amateka bambaye ikintu kibafuka ku mutwe afatanije n'umushinga amateka Jim McGovern aserukira intara ya Massachusetts hamwe n'umukuru w'inama nshinga amateka aheje gushikizwa ayo mabanga Nancy Pelosi aserukira intara ya California Omar ariko arashikiriza intego y'itegeko ishobora kuzomuha uburenganzira budasanzwe kuri iryo tegeko kubera imvu z'amagara hamwe n'idini iryo tegeko rikingira ubwigenge bwo gushikiriza kugaragaza ivyiyumviro vy'idini rishobora kandi gukoreshwa n'abashinga amateka bo mu yandi madini yose harimo abayahudi bifuza kwambara umwambaro uranga idini ryabo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure cyuguruye imfubyi za sida canke abana bamuka ku bavyeyi bagenda mu gera wa sida mu Kirundo babandanya guheba amashuri abo bana benshi bari basanzwe bafashwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida bavuga ko bahevye amashuri kubera batagifashwa. Urongo rw'urunani mu Kirundo amaze kumenyesha ko abagira neza bahora batanga uburyo bw'ibikoresho bahagaritse gufasha akagira amakenga ko abana bataye amashuri bashobora kugwa mu mutego nk'uwo ababyeyi babo baguyemwo bakandura sida. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana barenga ibihumbi bine bari mu mashuri shingiro n'inyuma yayo nibo basanzwe bakurikiranwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo. Uyu munsi abana ntibariko barabandanya amashuri bose nk'abandi batanguye igice kigira kabiri cy'umwaka w'ishure kuri uyu wa kane.
Naravuye kubera ikibazo cyo muhira tacanifashamo tacandonka nta n'ikaramu narahiye ikaramu nkayibura. Niyo mpamvu navuyemo nkava ku ishuri nkabura icyo ndya icyo bituma mva mu ishuri.
Ibintu bimwe bimwe byamperesheke cya mbere nakunda kugwara cyane nkasiba, ikindi cya kabiri nkakunda kuza nyene ndasonza nyene kubera inzara no kubura ibyo nambara aza mu bandi banyeshuri nkabona umengo nicije nyene mbayeho nabi canyene nango kwiyegura n'amafaranga yo kuriha ku ishuri bikaca b'imbere ikibazo nyene.
Claver Nkunzimana arongoye ikigo c'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo avuga ko abana bari mu bibazo kubera abagira neza bahora batanga uburyo bwo kubafasha bahagaritse umugambi watanguye kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu.
Nawe twaturonka umugambi ugufasha abana umugambi batanga itariki imwe y'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi na kane uhera itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka bibiri na cumi na gatandatu. Icyo gihe rero twararonsa amakaye abanyeshuri dukurikije amashuri bigamo gututubita amadogere guhera nko muri primaire gushika mu mwaka wa nyuma umugabo ku bana batarenza imyaka cumi n'umunani. Hanyuma rero amakaye bakayaronka, iniforume bakazironka, minerivari bakazironka no kwivuza bagafashwa.
Abo bana babayeho mu buzima butoroshye ariko barifuza gusubira ku mashuri.
Mbaye ukwiye mbona gaca umusara nawe ngende kumukora nk'igikorwa cyangwa kupoma guca kurema guca.
Ubu nyine mbayeho kutanda nyine ndaca umusara umuntu ambwiye nk'akazi nkagakora hama kampemba kuja mu ishuri ndanavyifuza cane nanjye nike nk'abandi. Mbaye ikibazo cyobaho kuja mu ishuri hapfumanika iyindi myuga.
Nkako umukuru w'urunani rw'abagendana umugera wa sida mu Kirundo avuga ko intambwe bari bateye imaze gusubira inyuma. Ukabivuga abana baronka amanota makeyi yari yaraduze abari barahevye bari barahagarutse ku mashuri. Nkunzimana avuga ko abo bana basubiye guheba amashuri bashobora kugwa mu mitego nk'iy'ababyeyi babo baguyemo.
Muri kino gihe turababona bakaza nka ku ibiro cyangwa tugahura tukabaremesha umugabo icyo navuga nti tubafasha n'ifashanyo mba mutima gusa ariko nta kintu cyerekeye n'uburyo cyangwa cyerekeye n'ibintu nta bigishoboka. Rero ni ikintu kitubabaza cyane kubera iki? Iyo umwana adafite akadirema ikwiye, iyo umwana adafite abamuba hafi, iyo umwana ari mu mwiheburo uje usanga akorokeye mu ngeso mbi tugaca tugira ubwoba ko twababwiye ko dufasha tukurikirana imfubyi za sida by'umwihariko tugaca tugira tutibaze babagwa mu mutego ababyeyi babo baguyemo ugasanga nta kazodasanke nta kizigiro cyo kubaho bafise.
RBP Plus mu Kirundo iratabariza abo bana
kwa kundi kera twaba tugira tuti umwana ni uw'igihugu, umwana ni uw'umuryango, umwana si uw'umwe, umwana ni uwa benshi bakabihandiye abo bana burya nk'imiryango nkita dusanga nk'iyi ikoraniye ku mwana umwe cyangwa ikaba imwe umwana yoza kwiga. Abagira neza nabo busubira bakibuka abana kuba cy'umugani mu Kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore.
Nkunzimana Clave asaba nyabuna n'amashyirahamwe ariko arafasha muri icyo gisata cy'abana banawe nikora ko bokwegera ishyirahamwe aserukira rikabereka abana rikurikirana baba bayigusumba abandi kugira imfashanyo zishikire abo zigenewe by'ukuri. Mu Kirundo murarwo bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Ashuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha. Mwakoze kudutega amatwi Mubandanye mudukurikirana mu biganiro tubashikiza iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.